mukomeje kumva radio rw'igihe America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Diane Ninazwe.
Ejo ni reka tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri kino gihugu buhakana ko Amerika ata uruhara rwa gisirikare rweruye ifise mu icura ry'ingabo z'Uburusiya z'amapete yo hejuru ziri kurwanira muri Ukraine. John Kirby hajeje gutanga amakuru mu biro bikuru vya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon, abeshuje ivyo vyagirije inyuma y'inkuru ifise uburemere yasohoye n'ikinyamakuru nyamerika The New York Times. Akigaruka kuri ivyo vyagirije, Kirby aremera dahigimanga ko Amerika yahaye inyigisho ziperereza abasirikare ba Ukraine kugira ngo ibafashe kurwanira igihugu cyabo, ariko agahakana ko ataruhara ifise mu kwerekana ahari abajenero b'Uburusiya kugira ngo vyorohe ko Ukraine ibica. The New York Times kwa gatatu inondwi mu ijoro yemeje ko iperereza rya Amerika ryafashije Ukraine kumenya ahanyigiye abajenero b'Urusiya no kubica kuva Urusiya butangura gutera Ukraine. Ikinyamakuru The New York Times kikavuga ko bamwe mu bategetsi ba Amerika batashimye ko amazina yabo aje ahabona, haribo bakibwiye ko abajenero barenga 200 b'Urusiya bishwe na Ukraine, kandi ko abenshi mu bishwe Ukraine yamenye ibibanza barimwo ibifashijwemo na Amerika. Aho impande zihuriza nuko Ukraine akenshi idahusha mu gutera ibirindiro biriko ingabo nkuru z'Urusiya. Mu ndwi iheze habuze gato ngo iteri kirindiro cari cagendeye n'umukuru w'intwazangabo z'Uburusiya. Amakuru atarabimezwa n'impande zose havuga ko Ukraine yagavye ico gitero inyuma y'amasaha make General Valery Gelantsimov atwara ingabo zose z'Uburusiya ahavuye. Ikimenyesha makuru The New York Times kikavuga ko Amerika itanga amakuru yahari kirindiro gikuru c'ingabo z'Uburusiya ziri ku rugamba, ari ku Rusiya nabwo bugahindura cane aho bushira ibirindiro vyabwo. Umuvugizi wa Pentagon kuri bi ashimangira ko Ukraine ariyo yihitiramwo aho igaba ibitero nabo ikigaba ko akanama kajeje umutekano mu biro kwa president wa America White House kanebaguye inkuru ya The New York Times akavuga ko yuzuye ugusamara. Tukivuga ku vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine, Ukraine yemerewe ingabire y'amafaranga arenga miliyoni 6,500,000 vy'amadolari ya Amerika. Ayo mafaranga yatanzwe n'abagira neza bari bamaze imisi Varsovie ku murwa mukuru wa Polonye mu nama yo gutoza uburyo bugenewe gufasha ico gihugu. Mu kiganiro cihariye umushikiranganje wa mbere wa Ukraine yahaye ibiro vy'ijwi rya Amerika ku mugabane wa Buraya yo mu burengero, yashimiye umuryango umwe bwa Buraya kuco yise akigoro uri kuragira mu gushigikira Ukraine. Umushikiranganji Denis Shimal yasiguriye ijwi rya Amerika ko igihugu ciwe muri ano mezi ane aheze cagize igihengeri c'uburyo bugera ku miliyaridi 5 z'amadolari ku kwezi. Akavuga ko ubwo buryo bwose rero burimwo n'ubundi bugera ku miliyaridi 33 z'amadolari. President Joe Biden asaba Kongre ya Amerika guha Ukraine buzoba ubwo kuzuza igihengeri no gutuma ubuzima bw'igihugu bubandanya mu kurindira, nk'uko yabivuze ko Ukraine itsinda intambara igasura kwiyubaka bidatevye. Uwo mutegetsi majambo yiwe yagize ati, Ukraine izotsinda intambara kandi inyuma y'intsinzi tuzadukeneye ubutunzi budacumbagira kugira ngo twongere kwiyubaka. Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. President w'Urusiya Vladimir Putin yasavye imbabazi Israel ku majambo abenshi bavuga ko yuzuye urwanko rw'Abayahudi. Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu aheruka kuvuga, umushikiranganji w'Uburusiya n'ayandi makungu Serge Lavrov, mu kiganiro yakoranye na televiziyo y'Abataliyano yitwa Zona Bianca mu ndwi iheze, yavuze ko umwansi mukuru w'Abayahudi ari Abayahudi ubwabo. Yongera ko umukuru w'Abanazi Adolf Hitler yarafise amaraso y'Abayahudi. Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere muri Israel vyemeje ko Putin yasavye ikigongwe, bivuga ko Naftali Bennett aramutswa ubwo bushikiranganji. Yemeye gutanga imbabazi Putin yasavye ku izina ry'Abayahudi, agira ko amushimira ko yerekanye aho ahagaze mu guha icubahiro abazize ubwicanyi Abanazi b'Abadagi bakoreye Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ubwo bwicanyi bwahitanye Abayahudi baharugwa mu miliyoni 6,500,000. Ku mugabane wa Afrika, amatora y'umukuru w'igihugu muri Somalia azoba igenekerezo rya 15 ku kwezi kwa gatanu, hari haheze umwaka urenga ico gihugu kidashobora kuyatunganya nk'uko ikirangamisi co mu ntango cabitegekanya. Umurwi w'abashingamateka bahawe igikorwa co gutegura amatora ya president wemeje ano matariki ubicije kuri televiziyo y'igihugu. Manda ya president Mohamed Abdullahi Mohamed Batazira Farmajo yaheze mu kwezi kwa kabiri ko mu 2021 ariko aguma ku butegetsi bitewe hanini nuko vyamunaniye gutunganya amatora yo kumusubiriza. Muzindi mvo nyamukuru zatereje amatora harimwo injyane zimaze igihe hagati indongozi zo ku rwego rw'igihugu n'amareta yigenga. Ikirangamisi gishasha kivuga ko abazokwitoza bazokwiyandikisha igenekerezo rya munani uku kwezi kwa gatanu imigambi n'imigabo yabo bakayibwira inama nshingamateka ku magenekerezo ya 11 na 12 hama itora rikaba igenekerezo rya 15. Muri Somalia president atorwa n'abashingamateka n'abakenguza amateka. Uwegukanye intsinzi ategerezwa kuronka n'imiburiburi 2/3 vy'abagize inama nkenguza amateka na nshingamateka, no kuvuga amajwi 188. President Farmajo aremerewe n'amategeko aremerwa n'amategeko y'uko yokongera kwitoza. Bamaze kumenyekana bazoba bahanganye nawe harimwo babiri mu bigeze kuyobora igihugu, akaba ari Hassan Sheikh Mohamed na Sharif Sheikh Ahmed. Farmajo mu bandi bazohangana harimwo uwahoze ari umushikiranganji we wa mbere ariwe Hassan Ali Kaile. Uzokwegukana intsinzi arindiriwe n'ibibazo birimwo ukurwanya imirwi y'intagondwa irwiremwo aba Al-Shabab bamaze igihe babangamiye umutekano wa Somalia.
Diane Nyirahazwe, urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuti bagwanye bijwi rya Amerika mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi abaturage barinubira inzego zishinzwe gufata ibyemezo ku biciro bikomeje kuzamuka.
Mu buzima buragoye cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Muri rusange ni nka byose kubera ibifungurwa, amabisi n'amazu abayafise baraduza.
Kwiyunguruza biragoye. Nta sukari ihari, nta bitoro bihari, nta simi ihari, ibintu byose biragoye.
Abo ni bamwe mu Barundi batishimiye ibiciro by'ingendo byazamuwe. Mu Rwanda, Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yahagaritswe ku mirimo akurikiranyweho ibyaha bya ruswa. Impunzi z'Abarundi hafi 95% mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania ntibari bikengeza virusi ya korona. Izi nkuru hamwe n'izindi Ijwi ry'Amerika yabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure. Radio y'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ejo yahagaritse ku mirimo umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki. Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente mu izina ry'umukuru w'igihugu risobanura ko hari ibyo Bamporiki agomba kubazwa akurikiranyweho. Ijwi ry'Amerika ryashatse RIBU, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, kugira ngo batubwire icyo Edouard Bamporiki akurikiranyweho, ariko ntibatwitabye. Gusa mu itangazo yanyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter, RIBU isobanura ko Edouard Bamporiki akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. RIBU ivuga ko iperereza rikomeje mu gihe Edouard Bamporiki afungiwe iwe mu rugo. Mu Burundi, abanyagihugu barinubira ibiciro bidasiba kwiyongera. Barabivuga nyuma y'icyemezo Minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu yatangaje kwa gatatu icyemezo cyo kuzamura ibiciro abagenzi bishyura. Ni inkuru ya Thierive Ndayishimiye.
Iyi myidogo y'abanyagihugu mu Burundi ishimikiye ku ngingo yarayifashwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji hamwe no kunguruza abantu n'ibintu, yerekana ko ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe haba mu gisagara cha Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu. Ibi biciro ugereranije n'ibyari bihasanzwe, ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu byiyongereye ko hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi y'amarundi, mu gihe mu gisagara cha Bujumbura no ku nkengero zaco hagiye hiyongera ko amafaranga 100 n'150 kuyara hasi bisanzwe abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika berekana ko babuze fo na ruguru kuko ko bukeye uko bwije babona ubuzima burushaho kuzimba
baratutse ibintu byose nk'abakozi bakora naho imishahara itekiraduka numva ubuzima buragoye cyane cyane mu gisaga cya Bujumbura muri rusange ni nka byose kubera ifungurwa amadirishya n'amazu abayafise barayaduza urumva ibintu byose byabaye ndansi
kwiyunguruza biragoye nta sukari ihari nta bitoro bihari nta sima ihari ibintu byose birabuze hanyuma bagaca batuza igiciro kandi byose birabuze
kuri ico kibazo kandi hari abanyagihugu abakunzi b'ijwi rya Amerika basenze bamaze ku murongo hafi amasaha atatu mu gisagara ca Bujumbura abaridoga bavuga kuretse kuduza ibiciro hari hakwiye kubanza gukemura ikibazo cibura ry'imodoka
nako twubwakira mugabo iyo baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nkubura by'imirongo igarukira nta bisi turiko turabona turabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe nta dufa gutonda ntitubona bisi kuko nkuburana ko biteye ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze inzara mu nda bamwe bacerewe bari bagiye by'ukuri birateye ubwoba
n'abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefone basaba ko boronswa igitoro kugira ngo babashe gukora neza akazi kabo
turabyakira neza cyane kuko ntawopinga leta uko zivugijwe n'uko zitamba mbo ikintu cyo hindurwa n'uko bodi ibitoro bikwiye kuko ubu nta bitoro bihari turatonda tukarara kuri sitasiyo iminsi itatu tutaronka nuko natwe ngo tuvugira rero kugira icyo gitoro kiboneke ko badugije bisi hama natwe tugakora akazi nk'uko bisanzwe
bogerageza ibitoro bikaboneka hose
umwe mu bakozi b'umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyagihugu mu Burundi akorera mu ntara ya Ngozi atashimye ko amazina n'amajwi byiwe bija habona yabwiye ijwi ry'Amerika kuri telefone ku munyagihugu muri rusange abandanya kuwarenganirwa gutyo hari ico leta y'u Burundi ikwiye gukora mu kurenganura umunyagihugu
nako twubwakira mugabo iyo baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nkubura by'imirongo igarukira nta bisi turiko turabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe nta dufa gutonda ntitubona bisi kuko nkuburana ko biteye ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze inzara mu nda bamwe bacerewe bari bagiye by'ukuri birateye ubwoba
naho ku bijanye n'ingabire y'igitoro leta y'ubuyapani yemereye igihugu c'u Burundi mu minsi iheze ngo ntirashika mu gihugu nk'uko abanyagihugu benshi baguma babyibaza cyane cyane ko muri iki gihe igitoro gikenye Albert Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu yarabisubije mu ntango z'iyi ndwi
iyo tugize amasezerano nka bene ayo birafite inzira bicamwo kugira aje mu ngiro ubuyapani ko yasinyaniye n'ibyo mugabo buravuga buti ico gitoro mukigurisha mukagurisha hino mu Burundi kugira ngo muronke amahera avuyemo acaje mu bikoga by'iterambere mu bisata twumvikanye ko ni gucu w'Uyapani murumva rero yuko icyo gitondo kirashikangaha kiri mu nzira
iriduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza mu Burundi rije rikurikira iduzwa ry'igitoro ryatangaje mu kwezi guheze ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kane uyu mwaka Serive Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
mu Rwanda mu karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru imiryango irenga 50 yugarijwe n'ikibazo cy'amavunja abayobozi b'akarere bavuga ko biterwa n'umwanda Eric bagira ubusasu imwe muri iyo miryango irwaye cyangwa irwaje amavunja
Ijwi rya Amerika rigera mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze ho mu majyaruguru y'u Rwanda yahasanze imiryango biboneka ko irwaye amavunja ubajije abarwaye cyangwa abarwaje amavunja biragoye ko bahita berura ngo bemere ko barwaye amavunja ijisho ry'umunyamakuru ryabonye abadamu babana mu nzu bigaragara ko bamaze iminsi mike bakiza amavunja ariko bafite umwana uri mu kigero nk'icy'imyaka 5 biboneka ko amavunja yamuzahaje ababyeyi be nabo mu muryango wabasigajwe inyuma n'amateka kuri bo bakavuga ko uyu mwana yabananiye
Jeturamwe na wirwaga mu mashiga bukiye. Naho nta murwa mu buryo mwacu. Ntawe rwose. Ndaza ngo beshi.
Kariya ko niko karananiranye uriya we yarananiranye wa muyobozi.
Marita Ingeneye ni umukecuru w'imyaka 76 y'amavuko. Nawe mu murenge wa Musanza rwa yamavunja mu buryo biboneka ko budakabije. Yabwiye ijwi rya Amerika ko amavunja yaterwa no kuba afite ubumuga bw'ingingo butamwemerera kuba yakwihandura.
Uracyarwa ari mvunja se?
Ndazirwa ko ndagiye kwihandura.
bigenda bite kugira ngo murware imvunja se mukeke
none ko gazaga tuzige ko gazaga
ngo gwiki
tuzu ko gazaga n'inke gaziraga
none se nta buzukuru ufite baguhandura
tabuzukuru ibyabaye byasize iki
ibyabaye uravuga iki mukeke
ntambara yabaye asize iki buzukuru naramugaye batendi kirema kuri kureye bandangira imyaka 17 ndi kirema nta kintu nkoraga no gutega baramba no gutega baramba nta kintu gishobora gukora niyo yakavunja kaba kagiyemo baba babonetse bakagahandura baba batabonetse rero nuko nyine igihe baboneke bakagahandura
abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika ku miryango irwaye amavunja bemeza ko rimwe na rimwe bakunze gufatanya n'abajyanama b'ubuzima mu guhandura abarwaye amavunja gusa hari nabo byumvikana ko basa n'abarambiwe abarwaye cyangwa abarwaje amavunja
ngo turabahanduraga dufatanyije n'abanyabuzima
murinda kuza n'abanyabuzima ngo bahandure imvunja
ubwo gabaye menshi twabagura tubahandure bagashe dusa n'abateye amahane ubwo rero bikaba ngombwa ko abanyabuzima badufasha
mese wabahandura wabivamo barabahanduraga akongera akagaruka Neswa waradura muri mosi.
Ijwi rya Amerika riganira na Bwana Ramuri Janvier, meya w'akarere ka Musanze yabanje kutubwira ko bakoze amabarura bagamije kumenya umubare w'abarwaye amavunja kugira ngo babone uko bahita babitaho.
Muri iyo profile nakubwiye twakoze inkera mu kwezi kwa kane.
Yego.
Twabonye abantu 53. Ubu nibo twahanduye nibo bamwe turi kugerageza ku buryo bakira burundu. Ariko nabivuze ushobora kuhavura muri uku kwezi. Ukaba wabona wenda ejo bundi hari undi warwaye ariko abo ngabo nibo twasuzanyije uko kwezi kwa kane twasanze hirya no hino mu mibare twegeranyije
umuyobozi w'akarere ka Musanze akavuga ko nyuma yo kubona imibare y'abarwaye amavunja bihutira kubahandura ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa
ari icyo kijyanye n'amavunja ari profile kugenzura urugo ku rugo bigenda bikorwa ejo bundi gusohorezanya no kwezi kwa kane byarakozwe hari aho rero byagiye bigaragara icyo kibazo nta kindi kibitera n'umwanda icyo rero aho bigaragaye ntabwo ari kuvuga ngo turegeranye imibare gusa tugende tubike ngo hagire indi gahunda yo gutegura icyo kijyanye n'amavunja cyo bihita bikorwa mu bufatanye abaturage abajyanama b'ubuzima urubyiruko rw'abakorerabushake tugenda tubifatanya aho bigaragaye ndetse n'ibigo nderabuzima kuko hari imiti bagomba guhita babafashisha yo gusiga aho babahanduye
ubajije abarwaye cyangwa abarwaje amavunja ku mpamvu zibatera ziratandukanye ariko abenshi barahuriza ku ngingo y'ubukene
impamvu ni ukubura amazi wenda yabuze amafaranga yo kugura amazi mbo n'agasabune ubwo rero umwanda gwaza kubera kubura agasabune me
niba ari amarogano nta mbizi pe niyo myaka 5 mvuze irarenga ni ukuri pe amavunja gabaye nkiwanje akaramata ni ukuri ari nige ni heba nkavuga nti mana koko wankuye iki gisuzuguro camavunje nkumva ni ibintu nanje bimbabaje
bimba ntagiye gucincuro nkubu sibyo nagiye gushaka ico bararariraga amavunja ntabwo ndagitaho buraca mu itondo nje gukora mu kwabandi mu kwa rubanda ntahe bwije
mu bihe bitandukanye intara y'amajyaruguru yakunze kuza imbere ku mubare wo hejuru w'abarwaye amavunja ikibazo cy'abarwaye amavunja mu bihe bitandukanye kandi umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yakunze kumvikana nenga abategetsi bo mu nzego z'ibanze ko barangara nabo bagomba kwitaho bakarwara amavunja aha yababwiraga mu mwaka w'2015
kandi tuvuga ko dutunze tuvuga ko duhinga hari ibintu bimwe tugomba guhashya rwose bidakwiriye kutubamo ntabwo nari nzi ko mu Rwanda hakiri abantu bashobora kurwara amavunja basanga abana b'abanyarwanda bari mu mashuri barwaye amavunja ubu ni uburangare budashobora kwihanganirwa turaza no guhangana n'abatuma bishoboka ko abantu barwara amavunja turaza kurwana n'abayobozi buriya mureba nibo mvuga
ikigaragara cyo kurandura burundu amavunja kigaragara mu karere ka Musanze biranasaba no kubanza kurandura burundu ikibazo cy'ubukene bubasunikira mu isuku nkeya kuko aho baba naho bikigaragara ko ari ikibazo gikomeye na cyane ko iki kibazo cy'amavunja kimaze imyaka kihagaragara bagira ubusajwi rya Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda
Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaragize bamwe mu baserukira Barundi bakora imirimo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basaba abayobozi b'uwo mujyi kubemerera gushinga ishyirahamwe ryakurikirana ibibazo bahura nabyo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Bedaste Ngabo uri Uvira.
Mbaruke Joel numwe muri aba Barundi biganjemo bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara za moto ndetse n'abandi bakora imirimo itandukanye twasanze ku biro by'umujyi wa Uvira.
Twaje ngaha kuri imeri kugira ngo turabe ingene kuvugana n'abayobozi bakuru barongoye Uvira ya Uvira meya wa muji, turabe ko tubona nayo tuyage tumubarire ingorane dufise ngaha ziduhanze twebwe Abarundi ngaha dufise ingorane ziduhanze zerekeranye niba tutwiye duhura navyo bitarongerwa umuti
kibi.
Ngabi bazo dufise ni byinshi cyane uraraba ngaha abana b'abarundi bamaji kuba benshi cyane ngaha mu gisagara cha Uvira, kandi nta organization bafise kuvuga ngo mwishira hamwe bakoreramo basi mu kigege bagize ingorane barabingene ijya shira hamwe ryabagarukira ko cyangwa ryabafasha.
Aba barundi bakorera imirimo yabo mu mujyi wa Uvira basobanura yuko kubera kutagira ishiramwe babarizwa hari giye bahotego bakabura bakorera ubuvugizi.
Aha muri Uvira urahaba dufatwa abantu bafatwa bafungwa abandi bafatwa bagirizwa ko araba FNL abandi bafatwa ubu rero kugira ati tuve hasi nuko twumvise ko ubwenye basigaye bafata n'umuntu n'ubufitanye ikibazo n'ubundi akamufata akamaburi cyo bamwagiriza bakamwagiriza ngo numurede tabara none haba barede tabara tuzi nta nabo tuzi kuko turi cyatuza twaje guhangana n'ubuzima turonde cyo toshikiriza aba imijyango twasize mu Burundi.
Kenshi baravuga ko mu Burundi ajino abaze mu ngwe yabagwanye. Twebwe rero dushaka kwitandukanya niyo migwe bavuga. Nico gituma dushaka ko umurundi wese aza tumubonye atwegereye tuca tumushira muri association yacu tukamicaze gukora nimba ari umudari cyangwa umumotare cyangwa umurimyi cyangwa umwubatsi tukamika intaze gukora icyaricyo. Nico gituma twakiriye association kugira ngo tumumenye twitandukanye nabo bantu kuko tumuzi akatubwira n'akazakora nukuva afatiye mu bindi bintu byiyo nk'ivyo twe ntiduca tuduza amaboko kuko ntituba tumuhuza aba agiye kubira n'ivyo yatubwiye yaza gukora.
Ndayize Patrick n'umurundi twasanze kuri meri ya Uvira agaragaza yuko babangamiwe kandi n'amafaranga angana n'idolari 15 bicara basabwa n'abinjira n'abasohoka muri Congo kugira ngo bemererwe gukorera mu mujyi wa Uvira.
Igihe twavuga mu Burundi turiko tuza dufite amasepejere twe tuba tubona ko dufite ibyangombwa ariko tugeze ino turiko turarondera mu buzima bwa minsi yose hari indi carte batuzanyeho ngo yita séjour carte de séjour ndetse n'uno munsi turiko turavugana nabonye abaita ba DGM muri centre ya Uvira hari muri avenue Kale bariko barafata Barundi no kuvuga umurundi bafata bamwagiriza ko adafite séjour n'ubu ndetse n'ubu ubusepejere ubu nta kamaro gifite ku murundi igifite akamaro niyo séjour yonyene kuko utayifite bagutwara ufite ndetse cyanke bakaje hagufunga.
Ijwi rya Amerika ryavugishije umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije Kifala Kikikapenda atubwira yuko twongera kumuvugisha nyuma y'amasaha 3 kuko ari mu nama y'umutekano twongeye kumuvugisha ntiyafata telefone ariko bamwe muri aba Barundi barishimira ibiganiro bagiranye n'uyu muyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije kuko ari byo yabijeje.
Bo yatwemere ko aje dufasha kugira ngo bikunde turonke impapuro zisabwa ama turonke na stati kugira ngo bikunde dukorere ku mugaragaro kugira ngo natwe bikunde tumenyane nkuko turi dukorera ngaha mu gihugu mu gisagara cha Uvira twavuye mu mihinga itandukanye kugira ngo bikunde dukore dutuje turi hamwe nimba rugize ingorane amenya aho yitura.
Saha muri Uvira honyine bamwe mu Barundi bahotegwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita kuba bagwanyi ndetse no kuba muri Kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko ahubwo no mu kibaya cya Rusizi ndetse no muri teritwari ya Fizi Abarundi bakorera nabo bagenda bahotegwa rimwe na rimwe. Vedase Gabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira.
Impunzi z'Abarundi hafi 95% mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania ntibari bikingiza virusi ya corona babitewe n'impuha n'amakuru mabibumva n'inyigisho zidahagije. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin yaduteguriye inkuru irambuye.
Igihugu cya Tanzania gisigayemo impunzi z'Abarundi zirenga gato 145 ariko mu bitigiri dukura mu biro by'umuganga mukuru ajeje amagara y'abantu mu ntera Kigoma abamaze kwicandagisha bagera hafi 2750 gusa benshi muri bo n'abageze mu zabukuru. Leta ya Tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa COVID-19 abanyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi umwaka uheze aho Perezida Samia Suluhu Hassan yabaye wa mbere hama hakurikira abanyagihugu bose harimo impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Incanco zabaye iza mbere zitwa Johnson and Johnson zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hama hakurikira izitwa Sinopharm zavuye mu Bushinwa hamwe na Pfizer. Ibihuha amakuru mabi bumva hamwe n'inyigisho zidakwiye nibyo hanini bituma benshi batinya kujya kwicandagisha uwo mugera. Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bahaye ikiganiro ijyuje Amerika.
Ubwo rushinge rwa corona ntabwo twipfuza kuko n'abagwiteje ibinyamakuru bishishikara kutubwira yuko ari ukubandanya bagenda navujya bukingirizo bw'ubufukamunwa no gukaraba aho basanze amazi. Ubwo rushinge rwa corona ntabwo twipfuza. Kandi ikindi nacyo twongera ko ni uko no ku mashuri abana basigaye biga nabi bivanye n'izo nshinge babonye igari bakiruka.
Icyo kibazo cyo kuvuga ngo gutera izo nshinge za corona tugombye icyo kibazo twebwe izo nshinge ntazo dukeneye turaziyamirize ntazo dukeneye.
Nkajeho nyine ntanguye kuzumva numva agahinda mu mutima nta mahoro tunasubiye kumva. Nukuri aha ni ngorane kumutekano w'impunzi. Aha nukuri twege kweri twarabyumvise turabura amahoro mu mutima wacu. Nukuri ni murabe ibindi bintu murangene mwodufasha mwoye kutuzanira ibintu hene n'ibyo.
Turagira amagenga je niyo ngaharura nko kuri je. Nihagaze ku mwanya wo kuza guteza inshi ntanga hababuze.
Cyiza gusa babandi batanye nyigisho. Rucanje rusiguri ki rufashe iki bigenda byonyine.
Nukuri umutima ucuga muri hejuru kandi kuri turasabye Leta ya Tanzania na UN bafatanije badufashe kuko ni mu gihugu cy'u Burundi izo nshinge zicandagisha ugomba ni kubushake ntago hatwa kurimo.
Naho biruko harimo bake bake babona yuko izo canjo zikenewe kandi zofasha gukemura icyo kibazo gihangayisha igihafi makungu yose kandi kitarafatirwa umuturama mu gihe cy'imyaka hafi itatu kuva uwo mugera corona wadutse mu gihugu cy'u Bushinwa.
Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi. Nukuri turashima.
Hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi.
Muraba ukungene mudukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwegwe turi impunzi bamwe bamwe nibantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanganya ne ubuzima bwiwe burangirikanye.
Kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2020 umugera corona utanguye kuvugwa mu gihugu cya Tanzania, ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medicine Sans Frontiers ariryo rigejwe igisata cy'ubuvuzi mu nkambi ryariteguye ryongera itanga inyigisho kubijyanye n'ibisabwa mu kwikingira uwo mugera corona. Gusa izo nyigisho zashikiye bake naho atari bose ariko bamwe bamwe mu mpunzi bararonkejwe udufukamunwa n'ibikoresho byankenerwa mu kwirinda uwo mugera. Muri iki gihe impunzi zivuga ko zikeneye ibindi bikoresho kubera ibyo baronkejwe byamaze guhera. Ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS yemeza ko mugera corona umaze kwica batari bake hose ku isi ariko nta makuru y'abandura kibure abicwa n'uwo mugera arashigwa habona mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hafi imyaka itatu kuva uwo mugera utanguye kuvugwa. Gusa makenga ni menshi ko byogira ingaruka mbi mu kazoza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mu Burundi ni kuri metero 25.31 na metero 41. Twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.vowa.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Tuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro Ijwi rya Amerika yabateguriye kuri iyi saha na Habihumurije. Nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Dieudonné Cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Tabara, 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 bantu bawe tabara. Rengera, 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 vanu vanu.